Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha ikaze murano makuru ya Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka w'2022. Amakuru y'uno munsi ashingiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Caporal chef Jean de Dieu Sinzinkayo n'umusirikare w'igihugu agize gatatu mu bamaze kumenyekana mu bishwe n'abagenzi babo bahogwa kwanka itegeko rya gisirikare ryo kujabuka guhiga umwasi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwidondoro wiwe utangwa nabo bakorana, umwe mu bo bari basangiye akazi asaba ko abakoze ubwo bwicanyi borongutswa imbere y'ubutungane. Amaradio yaragwiriye mu Burundi kandi ngo ashikiriza amakuru abanyagihugu bifuza. Ivyo ni vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru mu gihe kuri uno wa gatanu mu Burundi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo. Ku bwa sendika y'abamenyesha amakuru IBEJI, ubwinshi bw'amaradiyo ntibwatumye abamenyesha amakuru bakora mu bwigenge. Murakurikira Alexandre Niyunge ko arongoye IBEJI. Nitegeko ribwirizwa gukurikizwa n'abasirikare bose b'u Burundi bari kugarukana amahoro muri Somalia mu rwego rwa MISOM basabwa kuronswa urucanco rwa COVID-19 vuba bwango nk'uko biherutse gushikirizwa n'ubatwara General de Brigade Eli Ndayizigiye. Itegeko ryazananye mu ndongozi za MISOM murabikurikirana murano makuru. Nusubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere kumutekano. Ikiziga c'umukobwa caratowe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku mutumba wa Gahongore muri komine Bubanza. Amakuru atangwa n'abamubonye bwa mbere bavuga ko basanze agahuzu kamuvuye ko bakibaza ko yabanje gufatwa ku nguvu imbere yo kwicwa n'igishijwa gatambara. Gushika ubu nta wuzi icyo yazize be n'abakoze ico caha. Umukobwa akaba yaba ku mutumba wa Buhororo. Musanteri wa komine Bubanza Oliver Niyonkuru amenyesha ko bariko baratohoza ibyabaye uwo yishwe nawe yaraye mu ruhukiro. Abasirikare b'u Burundi bishwe na bagenzi babo ngo banse kujabuka mu seruko bw'igihugu ca Congo ngo n'ubutumwa bwahawe zina musirikare. Ivyo bivugwa n'umwe mu basirikare asaba ko abakoze ubwo bwicanyi bokurikiranwa. Ni mu gihe hari umusirikare w'ipete rya Caporal chef Jean de Dieu Sinzinkayo yaraye amenyekanye muri abo basirikare bishwe. Inkuru twateguriwe na Valerie Mucho.
Amakuru duhabwa n'amasoko ya Radio Inzamba mu gisirikare aremeza izina rigira gatatu rimaze kumenyekana mu basirikare bagandaguwe bagatabwa muri Rusizi. Uwo nawe ni Caporal chef Jean de Dieu Sinzinkayo yahora akorera mu ikambi y'ijana na cumi na kabiri yo mu Cibitoke. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu ruzi Rusizi kimaze kononekara muri zone Gatumba. Akaba avuka muri komine Mukike y'intara ya Bujumbura. Amasoko ya Radio Inzamba amenyesha kandi ko hari biziga vy'abasirikare indwi biri mu bagandaguriwe ku Rusizi mu ndwiheze biri mu masandugu ari mu makontenere akanyisha yasizwe n'abasirikare bo mu gihugu ca Afrika y'Epfo bita Guantanamo ahakorera ikambi ya DCA. Umwe mu basirikare avuga ko ababajwe n'ubwo bwicanyi
bigabintu byabaye ku Rusizi ubutumwa buhawe umusirikare wese iyo bazikopera igihugu buhambaye kandi bukomeye uba ukica mugenzi wawe ahuzwe n'ibendera ingarari ntari bwigereraho mu gihugu amenye ko barajya abadaguhiga ari bene wa n'abarundi bariruka kuri buyoya ahira akarengwa ko atazosaganiye n'abicanyi inganda zaratikiye nk'uko abarundi baroreye isiro rero mugabo yarohiye kwemera abaganiye ari nabo baje ubu bari ku butegetsi nabo bandi rero bibuke ico bamenye ko bajya baja kurondera abarundi kandi ejo ntawundi kibazo babaye kandi ikindi bamenye ko batazoramara.
Arongera agatera kamo abasirikare bakorera igihugu badakorera umugambwe canke umuntu kuba maso nayo abakoze ubwo bubisha ngo bakwiye gushikirizwa ubutungane.
Ntamvurirwa niyo kuinwa ya nabaje babije nabaje ngo bajyanze nyine kurishe bana bigihugu ibyo barakubira batwara abantu kugeza ana batosanga na bari teguri nabwo utumwa noha jina musirikare we aziko ariko gorera igihugu atarika korera umuntu cyangwa umugambi
ayo makuru nyene amenyesha ko mu gisirikare babwiye umuryango wa Caporal Chef sinzi nkayo ko uwabo yatwawe n'uruzi biturutse kwisanganya. Radio Nzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Biereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira atange umuco kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare, ariko ntitwashoboye kumuronka. Tubibutse ko amazina abiri yandi yabishwe yari amaze kumenyekana, abo nabo ni Adjutant Chef Mwishimana batazira gisisire yakora muri batayo y'amajana 212 hamwe na Caporal Chef Eric Nduwimana batazira Mugomozi. Mu gisirikare cy'u Burundi barahakana ko atabasirikare bari mu gihugu cya Congo. Ibyo bikaba byamenyeshejwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi.
Urakoze Valerie Mucho. Makuru ajanye n'umwuga wo kumenyesha makuru amaradiyo ngo yaragwiriye mu Burundi kandi ngo arafasha cyane abarundi kumenya aho igihugu kigeze. Byashikirijwe n'umushikiranganje wo kumenyesha makuru mu Burundi Leokadinda Icyayisaba. Uwo mushikiranganje aremeza ko amaradiyo ashikiriza makuru n'ibiganiro bishika kunyota abanyagihugu.
Ayuko uno munsi amaradiyo amenyesha abanyagihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hariyo amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu. Usanga ariho abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo, kuko usanga radiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu. Barashima rero ibiganiro bica maradiyo, kandi radiyo yumvishwa n'abanyagihugu benshi. Umunyagihugu naho yoba ari kurima, naho yoba ari kuvoma, hariho uburyo bw'uko ashobora kugura akaradiyo ku buryo buzimbutse, akakitwaza aho aba ariho hose, agashobora gukurikirana amakuru cyangwa ibiganiro bica ku iradiyo bitarinze kumutwara uburyo bwinshi.
Aho hari mu kiganiro cyatanzwe ku bamenyeshamakuru mu gihe mu Burundi hahimbajwe kuri uno wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo, umunsi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 13 Ruhuma uko umwaka utashe. Kuba mu Burundi hari amaradiyo menshi ntibivuga ko abanyagihugu baronswa inkuru uko babyifuza. Ibyo bivugwa na Alexandre Niyungeko arongoye sandika y'abamenyeshamakuru mu Burundi UBG, aho akaba abeshuza umushikiranganji wo kumenyesha makuru, aho avuga ko mu Burundi umwuga wo kumenyesha makuru wateye imbere afatiye kwigwirirana ry'amaradiyo. Alexandre Niyungeko akavuga ko ibimenyesha makuru nk'amaradiyo mu Burundi bidafise ubwigenge bwo gukora ku nkuru zose. Tumukurikira.
Murunani w'abamenyesha makuru mu Burundi twumvirije ivyo umushikiranganji yashikirije, umuntu yoheza yibaza ati mbega n'ikindi gihugu umuntu ariko aravuga. Ibyo avuga koko nivyo ko hari amaradiyo menshi bazi hari ubudumbi bwinshi ugwiriye hirya no hino, ariko bitavuga ko akanovera kiradiyo ariho gahagaze, kuko iradiyo itazishikiriza iryo umuntu wese agona ntiba ari radiyo koko. Icyo twovuga nuko hari habagerageza kanatsinda, hariho bidashoboka gukorwa kuko kubera igitsure, kubera iterabwoba. Mu gihe rero hari iterabwoba, hari kubura buruzwa kwamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira ngo bishobore gukora umwuga wavyo, urumva neza yuko atawoheza ngo avuge ngo iradira irakora uko yategerezwa. Ntitwokwirirwa turavuga amaradiyo yaburabujwe, abanyagihugu babuzwa gushikirizwa amakuru ku maradiyo ayatandukanye yaba yo mu gihugu eka mbere na mpuzamakungu. Ibyo ni ibintu byerekana neza yuko tukiri kure nk'ukwezi, ahubwo uno munsi atanu uwo munsi wahariwe iradiyo bitari bikwiye no kuvugwa, kuko nta kibanza gikwiye ifise, kuko iraburabuzwa koko. Nta wo bideha birazwi neza yuko hariho inkuru zibujijwe kuvuzwa. Muribuka karorero gaheruka mu mpera z'umwaka uheze umukuru w'igihugu yifatira mu gahanga umenyesha makuru kubera mubajije ikibazo ikibazo kijanye n'umuriro wadutse mu ibohero rya Gitega ko ni kamwe mu turorero bwinshi byerekana neza yuko atabwigenge buriho atabwigenge bubahaba rero nta radio ngwiza ngushikirize koko icuko yategerezwa ishikiriza makuru abanyagihugu nkuko bari bavyiteze
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umusirikare wese w'umurundi ari kugarukana amahoro muri Somalia ategerezwa kwicandagisha bidatevye ikiza ca COVID-19. Uzo birenga ko ntarekuriwe kubandanya yo kazi kamujanye byashikirijwe na General de Brigade Elinda Yizigiye batazira muzinga arongoye contingent y'abarundi mu nama bagirishijwe ku munsi wa kabiri abamukuriye aho muri amisombo bamaze iminsi bamuremereye ku kibazo cyo basirikare b'u Burundi babaye intambamye yo kutirinda COVID-19 muri Somalia inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze
General de Brigade Elinda Yizigiye batazira muzinga arongoye abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia mu nama yagirishije abasirikare kuri uyu wa kabiri yabasiguriye ko naho leta y'u Burundi itemera urucanje rwa COVID-19 bategerezwa kwicandagisha kugira ngo bashobore kubandanya akazi muri Somalia nkuko abamukurira muri ico gikorwa jo kugarukana amahoro n'umutekano babisaba ngo baratangajwe n'ingene ku basirikare 1,500 hicandagishije abatarenga 70.
Bawira yuko bivatse mugabo habonetse abantu 71 ati bari kuri position bari kuri position ati none brema indege zo habu izane bagite galano bari kandabesa ni burwanya numwe cyatsi rero dawe cyumwe cyo ba iragenda batumuga ne mugende bagati ubutabese cyase mu mwana avuga ni zimisi bido kandi ari yo misi nenda ndambeza rondere kiki
Abarongo ya misom bavuga ko abasirikare b'u Burundi basigaye ari kigega cikiza cya 19 aho muri Somalia ngo ntaho bazokungururizwa na hamwe batakiriye urucanco rw'ico kiza yaba urwaye canke wakomeretse
uwundi yavuze muri ko mwanduza COVID aba Somalia uroguma na ifatane kuko kugira ngo bagire ne gukoresha no kongeza gurunde resero reservoir de virus COVID-19. Nati nta muvema nimwe mwemerewe kugira. Nati nta evasani nimwe tugobagire. Nama barafata man, ati mwede benare. Trose tro. Nara kini si dalanu, wabira kuiwa di finisa. Ureli tegeko, ya miso, miso, ikoresha, umusirikare, ari, vaccine.
Jenerali Brigade Elinda Yizigiye batazira muzinga arongoye abasirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia asaba abasirikare b'Abarundi kwicandagisha kuko atakundi bogira akazi barimwo ngo kabinjiriza amafaranga y'agaciro mu miryango yabo eka mbere no mu gihugu
Urakenuye Jean Marie Ndabashinze abanyagihugu baca ku kiraro cha Muzazi kigabura zone Buterere na Muranza yo muri commune Mutimbuzi hafi kibuga c'indege cha Bujumbura baranegura igikorwa c'abapolisi bajejwe uruja n'uruza bakorera kuri ico kiraro bemeza ko abo bapolisi batoza amafaranga abatayaronse bakururutswa imiduga bakararaho mu ibarabara kuko bataronse amafaranga yo kubapfumbatisha abanyagihugu basaba ko iyo bariyeri yokugwaho kuko hasanzwe abasirikare bacunge umutekano w'ikibuga c'indege idonido na Beniax Serakana
Iyo bariyeri igizwe n'insinga ishigwaho hafi nko mu masaha ya 12 z'umugoroba nkuko tubimenyeshwa n'abaca ku kiraro ca Muzazi imaze gushikwa mu ibarabara nta mudugu rengana utabanje guhagarara waba uwuja canke uvuye mu gisagara ca Bujumbura kiretse y'abategetsi abapolisi bayishiraho batangura kubaza gafukamunwa abari mu miduga hanyuma bakabaza karanga muntu uwo basanze adafise kimwe muri ibyo arururutswa agasabwa amafaranga kuva ku 2000 kuduga uyatanze nta kitanse canke resu ahabwa abanyagihugu akabona ko ari ubusuma bukabije kandi ari gutoteza abanyagihugu no guhungabanya uruja n'uruza muri iryo barabara cane cane kuri ico kiraro kigabura zone buterere mu gisagara ca Bujumbura na Maramvya muri komine Mutimbuzi abatanze amafaranga yo gutanga bagumana nabo bapolisi kuri iryo barabara atani inzu ihari mbere bamwe bikagorana ko basubira kuronka imiduga ibunguruza bagasaba ko bapfuma bacaha twaba kuri zone buterere canke Mutimbuzi aho kugumizwa mu gahinga ikindi basaba nuko iyo bariyeri igizwe n'abapolisi yokugwaho kuko bimaze kuboneka ko iyo haciye umutegetsi idasubira kuboneka bakibaza ko iyo bari abapolisi baba bashaka kwiba abanyagihugu bayishiraho kugira bitoreze amafaranga kuko iyo ba ari ugucungera umutekano ntibosa bagafukamunwa gusa na karanga muntu ahubwo bonasaka mu byo abantu bafise kugira barabe ko hari mu bigwanisho nkuko abanyagihugu babivuga abanyagihugu bemeza ko bibwa n'abari kubakingira ntibatahura ingene iyo bariyeri ishingwa ku mugoroba mu gihe muri ako karere basanzwe bacunze umutekano w'ikibuga c'indege bagasaba insiguro ku bajeje igipolisi canke bakabaza iyo amafaranga atozwa n'abapolisi aho aja ni mu gihe abanyagihugu nabunguruza abantu n'ibintu baca ku kiraro ca Muzazi babwirwa n'abo bapolisi ko ari amafaranga y'umuti w'imibu amafaranga atanu hamwe azwi mu mategeko bamwe mu bajejwe intwaro muri zone Maramvya na Buterere bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko ico kibazo bakizi kandi ko bagishikanye kwa bakurira kugira barabe ko gitorega umuti
unaho dukubitire hakujya mu gihugu ca Kongo impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ya Rusenda na Mulongwe mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratewe umutima uhagaze n'amacakubiri afatiye ku bwoko arangwa muri ayo makambi abo mu bwoko bw'abatutsi ngo ntibakirenga makambi ku gutinya ko abanyekongo bo mu bwoko bw'ababembe babwira ko badakeneye abatutsi mu gihugu cabo aho bigeze ngo ntibabemera kuja kwivuza kuja mu mirima canke mu masoko icibagiwe co ngo nabana batakija ku mashure bavuga ko ibintu vyatanguye kuyangara kuvaho hatanguriye kuvuga imbonerakure n'abasirikare b'abarundi mu gihugu ca Kongo inkuru ya Trifine Kaniwabo
abo barundi bahungiye mu makambi ya Rusenda na Mulongwe muri Kongo iharanira demokarasi bavuga ko barara ntibuca ababangamiwe nabo mu bwoko bw'abatutsi babwirwa n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abarembe ko badakeneye kubabona mu gihugu cabo aho bigeze ntibakirenga imbibe z'ikambi ngo baje gusuma canke kwivuza batinya kugirirwa nabi abana bo amashuri barahevye
aha mu ikambi ya Rusenda ibintu ntibyifashe neza namba twari tuzi ko twahunze ibibazo bifatiye ku macakubiri y'amoko nino twabisanzeho kuva mu ntango z'umwaka turimo twarumvise ko hari intonde z'abantu ziriko zirakorwa kandi zifatiye ku moko abo bandika nabo mu bwoko bw'abatutsi ikimenyamenya ni uko usohotse kambi abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe bafatikanije n'abafurero babuza kila mututsi kuja gusuma kuja kwivuza canke n'ahandi hose baba bakeneye ibintu batubwira ko badakeneye abatutsi ku butaka bwa Kongo nibara nibara iriga n'abana ntibaciga
bemeza ko ibyo bintu byatanguye gukara kuvaho havugiwe imigwi mbonerakure n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi binjiye ku butaka bwa Kongo mu ntango z'uno mwaka
bahora batatu n'abaryiza ariko ubuhuhu byarunyutse kuva aho havugiwe imigwi mbonerakure n'abasirikare b'abarundi ku butaka bwa Kongo ibintu byarayangaye badukwega amazuru ku mugaragaro izuba riva atanu kwinyegeza kandi ibyo se cyo kutubuza kuja mu mirima kuja kwivuza kuja gusuma cyane kujana abana ku mashuri byadutse muri kino gihe kuva mu ntango z'uno mwaka basirembere batubwira ko bazokwica bakatukuza uburobe
abo barundi bahungiye muri Kongo iharanira demokarasi basaba igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR nabo bose bajejwe kubakingira kugira ibishoboka byose kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe twarondeye urongoye ikambi ya Rusenda hamwe n'urongoye ikambi ya Mulongwe nta numwe twashoboye kuronka kugira ngo atubwire ikiriko kirakorwa kugira ngo izo ngorane zihagarare
kubera ayo macakubiri afatiye kugoko aje yiyongera kuyandi mabi akoregwa izo mpunzi runanirwa amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi CBDH Vicar rusaba igisata cawo kijejwe impunzi HCR kurondera ikindi gihugu izo mpunzi zojamwo mu gihe vyonanirana ko zocungegwa umutekano aho ziri muri kino gihe. Leopold Sharangabo ni cegera curongoye CBDH Vicar.
Muri rusangi impunzi z'abarundi zisanzwe ziri mu makambi impunzi mu gihugu cya Congo zisanzwe zimerewe nabi cyane cyane ku kibazo cy'umutekano muke hamwe n'inzara. Ubu urabona ko bibandanye bikomera mu gihe ariko hariyongera ko n'icyo kibazo kirijanye n'ihohoterwa rifatiye ku bwoko. Ni ibintu rero twebwe muri CBDH Vicar dutera ibyatsi, ni ibintu twiyamiriza kandi tukiyamiriza niyo nyifato y'abashinzwe umutekano muri aya makambi b'abapolisi cyangwa abasirikare badashobora gukingira impunzi nk'uko bikwiye. Twebwe rero tugasaba Leta ya Congo guhagararira umutekano w'izo mpunzi mbere twami dusaba ko zikwiye no gukurwa aho hantu hari umutekano muke zikarondererwa ahandi hantu hashobora kuba hari umutekano, kuko byagaragaye ko impunzi zibayeho mu kugirirwa nabi ziri ahantu hasanzwe hari umutekano muke, ahantu hari imirwano. Bikaboneka neza rero ko bidakwiye ko izo mpunzi ziguma muri ayo makambi, ahubwo zikurwaho zikajyanwa ahandi. Ikindi nacyo dusaba ni hasere ko ikwiye nayo nyine guhagararira impunzi, kuzivugira, gukora ibishoboka byose kugira ngo zibeho neza, cyane cyane ko ubu impunzi zisanzwe ziri muri ayo makambi zimaze amezi abiri zitaronka ico zirya, kandi murazi ko ntabwo basohoka kubera umutekano muke, ntibaja gushaka ico bagaburira abana, ntibishoboka kuko aho hantu bari hari umutekano muke, basohotse bagirirwa nabi, baricwa, barahohoterwa. Ubwo rero murumva ko impunzi zishobora kwicwa n'inzara mu gihe HCR itahagobotse kugira ngo bashobore kubaha ibyo kurya basanzwe babaha. Ikindi nacyo tubasaba amakungu kutabandanya afata minenerwe icyo kibazo cy'impunzi ziri mu makambi y'Irusenda na Murongwe, kuko biboneka neza ko atamutekano uhari. Ejo rero ntibazovuge ngo ntibabimenye, ntihagire ikibazo kiba ntazovuge ngo ntabyo bamenye, ahubwo bahamagarire Leta ya Congo na HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi zibeho mu mahoro n'umutekano.
Ni no kuri ino nkuru ivugwa mu ikambi impunzi z'abarundi y'Urusenda mu gihugu kibanyi cya Congo yaranira intwaro rusange. Duce dusozera no makuru mwakoze ko mwaduteze amatwi. Mugire ibihe byiza mwese, naho ubutaha.